twebwe abama baza gukoranira hamwe hano ntituza hano kubera ko ari ahantu ho kwinezereza cyangwa igisagara kirimo ibintu twosamariya binezereje. Tuza hano kugira ngo dushobore kwihurira n'Imana. Tuza hano kugira ngo twumve ijambo ryayo, kandi ntidushobora guhisha yuko twifuza yuko ubutumwa tuvuga buhura ijana ku ijana n'ibyo Imana yavuze. Ibyo Imana yavuze hamwe n'ukuri kwashizwe ahabona, kwashizwe ku mugaragaro n'abavugishwa n'Imana n'intumwa, na cyane cyane muri ino minsi yacu biciye mu ibango ry'ubukozi rya mwene Data Brana. Umuntu arashobora kumbarira ati kumbure ati hari imigwi myinshi, hari imyizerere myinshi n'imigwi myinshi n'abantu benshi bagize ibyo bakora babarurangiranwa ku isi. Ibyo si byo bifite akaciro imbere y'Imana. Abantu bafise integuro zabo bwite sibo Imana irondera. Imana ikeneye abantu bari hano, bamwe kumbure bariko bararima cyanke bariko bararoba ahantu runaka cyanke bariko baratoza amakora ahantu kanaka. Kumbure abantu atarakamaro bafise ubiravye ubona atakibanza cyabo kiharo mengo ntaho bahagaze cyanke batari ko bagenda nk'uko iyindi mikorere y'abantu ikora. Kandi twebwe niko tumeze, twebwe twaciye mu madini atandukanye, twaciye mu mashengero atandukanye, amashengero yigenga atandukanye, kandi tubwirizwa kuvyemera tudaciye ku ruhande. Zikuri ntitwari mu kibanza cyacu, ntacyo twari tumaze gushika igihe Imana yaza kuturondera ikadufata ikadushira mu bwami bwayo, maze ikatwinjiza mu mugambi wayo. Kandi ivyo bibwirizwa kugenda bitera bije imbere. Ubu ni intango, nicyo gituma tutarondera turashaka kwironderera izina ngaha ku isi, ariko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Kandi niba ari uko bimeze, muri icyo gihe rero tuzokumva amajambo y'Imana yanditswe avuye mu ijuru, abantu bahumekewe n'Imana, barongowe n'Imana hano ku isi, ariko yaje avuye mu ijuru. Turayizera kandi twashyira mu bikorwa. Imana n'ibiduhe muri ino minsi. Nafashe ingingo yo kutavuga ubutumwa, kutongera kuvuga ubutumwa, ariko ndeke Imana iyo nyene abariyo igira icyo tubwiye twese, nk'uko umubyeyi avugana n'abana biwe, abana afitiye imigambi myiza. Kandi sinizera yuko, sinibaza yuko ari umubyeyi cyangwa umupapa hano ku isi atifuriza ibyiza abana biwe. Imitima yacu irababara gusa iyo tubonye abana bacu bakurikira inzira zabo bwite. Nako bimeze no ku Mana. Mbega vyomarira iki Imana kugira abana benshi nimba abo bana bakurikira inzira zabo bwite, ntibakira ijambo ryayo mu kwizera, kandi ntibarishyire mu bikorwa? Nicyo gituma mwene Data Branham yavuze ubutumwa akavuga ati abana bategerezwa gukora ibibazo ibibazo byabo bakabitora bagaca mu bipimo nabo ubwabo kandi bakabitsinda bakanesha gushika bagera mu rugezo rw'abana bakuze kugira ngo bashobore gushigwa mu kibanza bagenewe kuba babarimwo bamaze kugaragara ko arabizigirwa mu bibazo byose bacamwe cyangwa mu bipimo bacamwe bagashobora guhabwa ivyo bateguriwe imana ikirondera abantu badapfa kwiruka gusa cyangwa badapfa gusohoka gusa badapfa kugenda ngo bagire icyo bakoze ariko bemera bakinjizwa mu byo bakora mu bikorwa byayo abantu nyine yagerageje gushika ku iherezo gushikaho bataba bagishoboye kubyihanganira abantu ishobora rero guzeza ibintu kurusha ibyo bari basanzwe bakora cyangwa bari basanzwe bajejwe gushika muri kino gihe turizera yuko Imana ifise byinshi kandi muri no minsi tuzovuga kukuntu Imana ntipfa gutanga amasezerano gusa ariko kandi iranayashitsa kandi si twebwe tuyirindiriye ariko niyo iturindiriye twebwe tujya mu nzira yacu gusa tukabandanya kandi tukajya mu nzira y'Imana kandi tukamenya yuko muri no minsi tukavuga tuti ibintu biri muri bihagaze muri no minsi tukemera tukitegura tukemera tugakosogwa tugahuburwa tugaca bugufi mbere y'inyonga zayo kuko n'ubuntu bwinshi kubona ikivugana natwe iyo umuvyeyi serugo ashitse aho atakivugana n'umuhungu wiwe Nico gihe rero bisigura yuko ibintu bigeze kure. Ariko Imana yo nka data ikeneye kuvugana natwe kandi ikeneye kubikora ibishimangira mu buryo butahuritse bwumvikana. Cyo gituma dukeneye kuyisaba bivuye mu mutima ko mwe mu Imana ashobore kuguma ari hejuru ya bino bikorane muri no minsi kugira ngo ijambo rishure kuvugwa kandi rishobore gukora icyatumye Imana irirungika rishitse icyatumye Imana irirungika rishitse icyatumye Imana irirungika benshi muri twebwe bavyumva uko nyene kumvise ubutumwa bw'Imana haize imyaka myinshi tubwumvise hari rero icyifuzo muri twebwe kitari cyo kumva gusa amajambo menshi ariko amajambo y'Imana hamwe n'ibikorwa by'Imana bihure amajambo n'ibikorwa bihure kandi hagati na hagati mu bikorane vyabera hagati mu bantu bakoraniye hamwe kugira ngo bareke Imana ishobore kuvugana nabo ku ruhande rwanje nshaka yuko hata atongera kubaho mwene data n'umwe yumva umengo aragoberewe yumva umengo ariko arasunikirwa kwigisha ibyazi yumva umengo ariko arasunikirwa kwigisha ibintu bidasanzwe azi ayavyigisha abandi aha turavuga nabashiki bacu ariko ntibemerewe kwizera rero dushire ku ruhande ibyacu byose tubishire ku ruhande tumenye neza imbere y'Imana ko ivyo Imana iyo nyene yashoboye gukora ivyo twayemereye gukora iyo nyene nivyo bizoguma bihagaze imbere y'inyonga zayo ndababwira ukuri ntacyo bimaze ibyo we na jewe twokora ntacyo bimaze imbere y'Imana kuko twoca tuvyishimira tukishima tukishira hejuru uko twagize icyo dukora ibyanditswe biravuga ngo ibikogwa dukora nivyo twari twarateguriwe kuva kera kugira ngo tubigenderemo mbere nibikogwa bikomeye gushika kuzuka ko bapfuye nikintu tutoshobora gukora ariko Imana iyo izogikora kubwo ijambo ryayo riri muri twebwe yaduhaye isezerano maze ubushobozi bwayo butanga ubugingo nibwo bukeneye gukorera muri twebwe iyo nyene nishobore kubikora nta wundi muntu ashobora kubikora dufashe nkibango ry'ubukozi ryamwe ndatabwa namu kandi ubukozi bwe bwatubereye akarorero muri no minsi kitegererezo muri no minsi lero byatubereye kitegererezo muri no minsi kivuye ku mana lero icitegererezo tubona imbere y'amaso yacu kandi sakigoro yakoze si ibintu yagiye arasenga ngo abisabe imana bidasanzwe imbere y'imana ariko icyo yakoze gusa yabaye umwizigirwa ku muhamagaro yahamagawe n'Imana n'ubukozi yari yahawe murazi yuko yari umuntu nk'abandi bantu bose ndizigira yuko abari hano bose kuno mugoro babaza kubitahura neza kino kintu baraza kugitahura neza hariho ikintu chama kinkorako chama cankozeko nibijanye no kugaragara kwa cha gicu kidasanzwe cyagaragaye kuwa 2008 ruhuma 1963 kandi ikintu ngira mvuge umusanzwe ntibyari bikwiye ko ndagishimangira ko ariko ngira ndabikore mfise intumbero idasanzwe kugira ngo nerekane yuko Imana Imana ntikangwa n'uburyarya Imana ntikangwa n'ibintu abantu bakora by'inyuma gusa ariko Imana iraba ibiri muri twebwe kamere kacu nibaza yuko twese dutahura ico ibyo bisigura mwe ndabona namu yahawe n'umwami tariki 22 kigarama 32 ubutumwa ko ubutumwa bwavuga yuko ico kintu kigiye kuba ico kintu gikomeye kigiye kuba murazi none igihe ivyo vyabera sige yavuga ngo ntivyabaye igihe yavuga ngo ngira nisonzeshe ngubureho ngira senge ngubureho ngo ngira nkora ibi nibi 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 oya murazi ivyari bimuha mimuraje cyangwa ico gihe urero nimutekereze naho mwicaye neza nimugume hamwe ndababwire yari yambaye ipantaro y'ijinzi ikoboyi yari karahiga yifitiye inkoyiwe yaravuye guhiga igikoko novuga n'ingurube zo mu ishamba hari ikintu cyacu kiza mu byumviro byiwe avuga ati mwe ndatakanaka ntibashoboye kuza ntacyo bararonka ubu rero ngira nkore ku buryo nkome bino bikoko bigende bibagana kugira ngo nabo bagire igikoko na kimwe bica bashoboye kuronga igikoko bica umuvyo bakeneye abonye n'ivyo bikoko bigizo izo ngurube zo mu ishamba cha yunamika amaso abona ku ipantaro yiwe ikintu kimeze nk'igifashi nk'uko yari yarabibonye mu iyerekwa yagize maze ubwo nyene hacabaho ikintu kimeze nko kunyiganyika ku isi abaho kwasana gukomeye yari yatahuye yuko igihe kigeze aho ivyo yari yarabwiwe 2022 kigara 32 ko bigiye gushika ubwo nyene acaravuga ati naciyemera nk'utwawe muri ico gicu ndazamuka twa mu ico gicu byose birangiye hanyuma acahura na bamwe bende tatababiri wowe na jewe twari guca tuvuga ibintu bikomeye tukavuga ibintu byinshi mwana w'umuntu muri icyo gicu harimo abamarayika ndwi uvuye iburyo uje ububamfu n'ibintu byinshi bimeze nk'uko umwami yantegetse ibi n'ibi murazi ibyo yaciye avuga yaciye ababaza bende atarabaza ati mbega hari ati mbega mwaronse icyo muhiga yaravuye guca mu bintu bikomeye cyane Imana imucishije ibyo murabitahura cyewe birantangaza kumure twe twari kuba nk'abantu b'abasazi ntitwari gutahura yuko ibintu byo mu mubiri bisanzwe bibwizwa kubandanya uko byabwizwa kubandanya kandi ko naho yari yakishijwe mu bintu bikomeye n'Imana yabwirizwa kuguma ari umuntu yoroheje yoroshe atekanye naho yakishijwe mu bintu bikomeye n'Imana abantu bataguma batekanye kandi biyoroheje burya nta bintu bikomeye Imana biba yabakishijemo baba biba ari ibintu biyumviriye gusa mu bwenge bwabo nta kindi kiba kirenze ico ku ruhande rwanje ivyo vyarankoze ko ku mutima umuntu w'Imana akomeye mfatiye kuvyo nabonye mu vyanditswe n'umuntu yabayeho akomeye kubijanye n'amabango y'ubukozi n'ibintu bijanye n'ivyo bintu hanyuma mu buryo busanzwe gose yagumye ari umuntu yoroheje asanzwe yarazi cyabwirizwa kuvuga mu gihe gikwiye ntiyari umuntu ameze nk'umusazi mu by'Imana oya ntiyari umuntu yavuga ngo jye ngoma ndi mu mpemu gusa oya iminsi yose ngo turabe impemu iminsi yose ngo turabe impemu yamara ugasanga turi byose ukwiye kuba abantu b'impemu turi byose ukwiye kuba abantu b'impemu twacitse abantu atakoronka udushira haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'impemu ntoronka udushira ukushira ugufata abantu rero tugaruke mu bintu bisanzwe mu buryo bw'umubiri tugaruke mu bintu bisanzwe kandi no mu by'impemu tubigarukemo tubibemo navyo nyene uko niko tuzosobora kugendera hamwe dutere tuje imbere ku ruhande rwanje narabonye yuko mu bintu by'uburyo bw'umubiri bishobora gufatwa nk'ahari ibintu bisanzwe umwami niho yahuriye n'umukozi wiwe hanyuma umukozi wayo yagumye ari umuntu yiyoroheje nk'uko yari ameze mbere nubwo yari akiye mu bintu bikomeye cyane bakundwa ni nako bibwirizwa kumera kuri twebwe twese kugira ngo dushobore gushira ibintu byose mu kibanza cyavyo maze Imana ishobore kuduhezagira uko niko Imana izoshobora kuduhezagira murashobora kwiyorosha muri no minsi mugateka nta ukeneye kwirwa aramera mababaye ubuyo bw'impemu muraba impemu birazwi Imana izodufasha ndabizi neza muraba imwe nimwigo muramera amababa ariko tubwirizwa kwiyambura ibintu byo kugaragara umengo twigira bera umujyo bw'inyuma tukaba abantu boroshye kandi tukiyorosha tukamenya iby'Imana tukabishyira mu ruhande rw'iby'Imana kandi tukabishimira Imana tukabishimira umwami wacu niyumvire kukuza kwa mbere k'umwami nk'uko naba nabivuze ndanezerewe kubona muri no minsi bitari ngombwa ko niko navuga ubutumwa nubwo dukoraniye hano buri gihe isaha zine zo mu gatondo amasaha abiri cyangwa atatu no ku mugoroba tugasubira ibyo byose tukabikora kugira ngo twegere Imana dushobore twebwe ubwacu kumenya ko kumenya yuko Imana ariyo cisha imigizo cyacu kandi ko Imana iri muri byose igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo biranditswe muri Luka 2:13 ngo uwo mwanya hamwe n'umumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru bahimbaza zihimbaza Imana ku mwaka 14 ziti icyubahiro nikibe ku Mana hasumba ijuru no mu isi amahoro abe mu binezererwa amahoro abe mu binezererwa. Turazi yuko ikintu nyamukuru ku Mana nuko habaho abantu inezererwa, kandi biranditswe kabiri bivugwa ku mwami wacu umwana w'Imana ngo uwo nkunda akampimbara kanezera. Gihe kimwe gihe yabatizwa muri Matayo igice cya gatatu, ikindi gihe ku musozi wo guhindurirwa ko nibaza ko ari muri Matayo 17 Matayo 17 cyangwa 19 uko biri kose ibyo bintu byanditswe inshuro zibiri uko guhimbara Imana kukunezereza Imana kwari kuri Kristo umwana w'Imana yari urubuto rw'ijambo rwari rwarasezeranywe rwazanywe na mwemu kugira ngo rutange ubugingo kuri we. Yahimbara Imana, yahimbara Imana kubacunguwe bose ari bo rubuto rw'ijambo ryagizwe rizima muri bo na mwemu w'Imana. Abo bantu nabo nyine barahimbara Imana, kandi ngenda babwire igituma, kuko twari muri we, twakuwe muri we, twavyawe nawe, kandi ubu rero turashobora kuvuga ko turi uruvyaro rw'Imana. Imbere yuko nsoma bimwe mu vyo mwene Abrahamu yavuze mu butumwa yise ngo urubuto rw'inkomoko, shaka nsome imirongo mike yo mu gice cya gatatu cyo mu Baroma, Abaroma igice cya gatatu duhereye ku murongo wa 20 na rimwe. Ariko noneho ivyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe kushingwa intaye n'ivyagezwe n'ivyabavugishwa n'Imana. Murongo wa 42 no kugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko atatandukaniro. Mbega twasomeye rimwe, twagiye dusomera rimwe, si ukugororoka kwawe cyangwa ukugororoka kwanje, ariko ni ukugororoka kuva ku Mana kwagaragaye. Ni ukuvuga nk'uko byanditswe hano ku murongo wa 22 ngo ni ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko atatandukaniro. Kugira ngo abizeye bose baguhabwe, bure ikibazo nikikurikira, mbega urizera, mbega ndizera, mbega turi muri abo bantu abo iri jambo liraba. Rero wewe na jewe kubw'ukwizera Yesu Kristo twashizwe kubw'ubuntu, twahawe kugororoka kuva ku Mana muri kuno gutsindanishirizwa, nta kintu kigisigaye kindi, nta na kimwe atari ibikorwa twe dukora, ariko igikorwa we yakoze yashikije. Reka mbandanye nsome. Nongera kabiri, Gukuko atatandukanira umurongo 33 bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. 4 batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. 5 uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane kugororoka kwayo kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. 6 no kugira ngo yerekane kugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu. Ibe itsindanishiriza uwizeye Yesu. Ariko ibi bintu nabisomye muri Bibiliya. Muri Bibiliya atari mu kindi gitabo kindi. Abo bose bizera vyukuri Yesu Kristo baratsindanishirijwe n'Imana. Nako bimeze ngo ukugororoka k'umuntu ku giti ciwe nta kibanza gufise. Maze ukugororoka kuvuye ku Mana kwaragaragaye ku bwacu. Ubure nashaka ntidupfe kumva gusa ino mirongo, tupfe kuyumva gusa, hama tuyiyumvire ko tuyirimbure ko hanyuma tuyirimbure ko mu nyuma twebwe bwacu, ariko dushobore kwinjira muri kuno kwizera kuzima kuko Imana yaratwitwararitse. Ntidugikeneye kwitwararika ivyacu twebwe ubwacu, yaravyitwararitse. Icyo dukeneye gusa ni ukumwihebera, ni ukuyihereza, kandi tukayizigira, tukayizera kugira ngo ijambo rishobore gushitswa. Gushika uno munsi twama twatangiriye Imana cyangwa twabujije Imana biciye mu kutizera kwacu kwishitsa ijambo ryayo kuri twebwe, biciye mu kutizera kwacu turayibuza gushitsa ijambo ryayo kuri twebwe. Ijambo ryayo ry'ukuri ni ukuvuga ngo twarakekeranije ku by'Imana yavuze n'iby'Imana yakoze. Twebwe ubwacu twari ni twe twiteye ingorane twebwe ubwacu. Ntitwashoboye kuronka umunezero ushitse uri mu Mana. Ntitwashoboye no gushikira ubushize bw'amanga bw'agakiza. Kera nuko byari bimeze, niko abantu baba bambarira. Cyane cyane papa wanje yaramaze gutaha mu ijuru ku mwami wacu. Abantu bamaze kwibonera Imana, kumbure ko byamara igihe nk'amasaha makeyi, mu nyuma y'ayo masaha makeyi ugasanga byamaze kurangira burundu ntibikibaho. Ntibyasubira ngo bigaruke, ariko abantu baba bakozwe ko n'ubuntu bw'Imana baba bashoboye kuzanwa ku kwihana, bagashobora kwihana, bagashobora kugwana gushika aho bashikira ku bushizi bw'amanga bw'ukwizera, bagashobora kumva ko bahagaze neza mu kwizera. Ntibyari ibintu byo biyumviriye mu mutwe gusa, ibintu by'ibigumbagumba, ariko ijambo ryaba ryakoze ku bantu iyo rivuzwe rigakora ku bantu. Maze mwe mu Imana agacakora ibisigaye. Twebwe rero tubwirizwa kureka tukanyengeterwa kandi tugatahura kuno kwizera kwa Bibiliya kukatwinjiramo tugatahura kuno kwizera ko muri Bibiliya kadufata nk'akaroro biranditswe mu Baheburayo gatandatu yuko tubwirizwa kugenda tugana kugutunganywa tugaruke mu byo kwihana ivyo kwizera ivyo umubatizo iby'intango ivyo bintu byose by'intango tukabirengana ariko ngo tukageraho dufata mu kwizera buri kintu cyose Imana ikorana natwe iciye mu ijambo ryayo kandi tukayibwira muri twebwe mu mitima tukayibwira tuti ego tukavuga tuti ego atari ivyo gusa ariko kandi tukabishyira mu ngiro umwe wese akavyibonera mu bugingo bwiwe kugira ngo ijambo hamwe n'ibidushikira bishobore guhura bibi bintu bihuza biranditswe hano mu Baroma 3:24 ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu kubw'ubuntu kubw'ubucunguzi buri muri Yesu Kristo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo niba twizera yuko ubucunguzi bwashikijwe kandi ko ari ubucunguzi bushitse butunganye twizere yuko ubucunguzi butunganye kandi bushitse ari twebwe buraba ni twebwe buraba twebwe bacunguwe kandi ko ari twebwe bibwira bino bintu ntituvuga abaroma uno munsi canke abikorino canke abigalatia uno munsi umwami wacu ariko abwira wewe na jewe nitwebwe no jambo riraba uno munsi ndukeneye kwirwa turabitangira ikiguzi cyaraheje gutangirwa ikiguzi umurongo wa 44 ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu Imana yabishize mu maraso yiwe kugira ngo bibe nk'impongano biciye mu kwizera kugira ngo Imana ishobore kwerekana ugoroha kwayo mbega iki si ikintu cyiza gahemwe Imana byakozwe kubw'amaraso yiwe ubucunguzi bufatanye n'amaraso Imana niwe Imana yashyizeho kubw'amaraso yiwe igihe yava amaraso ku musaraba i Golgota niwe yatwujuje n'Imana aho niho twashoboye kwiyunga n'Imana kandi tubwirizwa kuvyizera rimwe risa n'impongano nyayo biciye mu kwizera utizera azomaramara ariko uwizera ntazomaramara nimuntu mengera kure imbere yuko tunatahura na kano gace ka mbere ngo dushobore kugatahura muri twebwe Imana yashyizeho Kristo mu maraso yiwe ku musaraba i Golgota yamushyizeho nk'impongano nyayo nyakuri biciye mu kwizera rero muri we twaronse ukwiyuzuza n'Imana hamwe no kubabarirwa ibyaha byacu byose no kugabitana kwacu kose ufise mu mutima wiwe ukwizera ko muri Bibiliya ku bijyanye n'iby'Imana itubwira hano kuri uno mugoroba arashobora kuvuga amen atangorane bimuteye ntimwavuze amen n'inkomezi ndumva ko mutavuze amen n'inkomezi birakwiye ko tuvuga byarbike ko tuvuga amen kuri kino cigwa sinarimwe kwiga ndabatera intege ngo umuntu ngo avuge ngo ibinje ntibindaba oya ibi ni wewe na jewe twebwe twese biraturaba kandi ibi ntibiraba ukwizera kumbure kwa ngo bibi kwizera kuzoba ikindi gihe ariko uku ni ukwizera kuva mu butumwa bwiza buvugwa kandi kugashira muri twebwe kugakora muri twebwe igikorwa cy'Imana kugishyira muri twebwe igikorwa cy'Imana hano turashobora kwizera bivuye mu mutima yuko habayeho ukwiyuzuza gushyitse n'Imana harabaye harabonetse ubucunguzi imbabazi twarakuwe kw'imyenda yose ego Imana ntigishobora guharira natwe cyangwa ngo idukarire kuko twaramaze gucibwa urubanza igihe Kristo yaciriga urubanza mu kibanza cyacu igihano cyacu gucirwa kwiteka kwacu kwa vyashyizwe kuri we kugira ngo twebwe turonke amahoro kandi biciye mu ishagu yiwe twarakize ibi ni ubutumwa bwiza ibi ni ukuri kw'Imana kandi ko muri Bibiliya rero nuwagize ingorane nyinshi wenyine ubwiwe nuwo baragize ingorane nyinshi arashobora kuneza bakavuga ati mana nimba ari uko bimeze ko mbona ari uko bimeze rero mbega jendi kikugira ngo umparure mubo wagiriye imbabazi ndikikugira ngo umparure mubo wagiriye imbabazi ndiki ngo nshobore kuba mu bagize umugabane ku bucunguzi muri no minsi tuzosaba Imana turajya gusaba Imana kugira ngo iduhezagire kandi ishobore kuza ihure natwe mu buryo bw'ubushobozi biciye mu ijambo ryayo na mwemu wayo rero ino ntumwirandika ku murongo ukurikira wa 20 kandi kumbure ko twabwirizwa gusoma umurongo 26 ngo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo barimo 26 no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe igororoka nitsindanishiriza uwizeye Yesu ngo nidwi none rero ukwihaya kuri hehe ukwihaya kuri hehe kwabujijwe n'ibyagezwe ki mbega n'ibikorwa haba namba kwabujijwe n'ivyukwizera 28 nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera ibikorwa bibyirijwe n'ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa mbega canke Imana niy'abayuda bonyene 29 canke Imana niy'abayuda bonyene mbega si niy'abanyamahanga nabo egome niy'abanyamahanga nabo 33 aravuga ngo nkuko Imana ari imwe izotsindanishiriza abakebwe kubukwizera kandi izotsindanishiriza abatakebwe babiheshwa n'ukwizera kuri jewe ni ijambo ryiza cyane ubu ni bwo butumwa bwiza ni ubutumwa bw'umunezero kandi butubohora mbega urashobora kuvyizera mbega urashobora kuvyemera ukwizera kuva mu vyo twumva ukwizera ko muri Bibiliya kuva mu ijambo ry'Imana nta kindi dushaka atari ivyo Imana ishaka yashaka kudutsindanishiriza yarabikoze iriko iratwereka ingene ivyo bintu vyagenze turashobora gusoma imirongo myinshi muri Bibiliya tukayongera kuri bino bintu kandi tukongera tukayisoma ariko nibaza yuko muri uno murongo kino gisoma twasomye vyose vyaravuzwe muri make kandi birumvikana cyane birakwiye birikwije birumvikana kuburyo ivyanditswe birakwiye kugira ngo bihe umuntu wese gutahura kubijanye n'ibyabaye kuri twebwe kuri buri muntu wese igorwa tabakundwa birakwiye yuko tuva mu byo kubivuga gusa ahubwo tukabyibonera mu bwingo bwacu kandi ivyo bikogwa mu kwizera nitugishoboye kuma tuvyumva gusa hama ngo twibandanize twarimwo tugume twibandanize twarimwo birakwiye yuko iyo turiko turumva ijambo ry'Imana birakwiye yuko uko kumva gutuma dushobora kuganira abavyumvise bagera ahantu bavugane n'Imana umwe wese akogwe ko mu bugingo bwiwe no mu mutima wiwe maze atafata no majamba yazana imbere y'umwami ayarimbure ko mu mutima wiwe maze avuge mu kwizera avuga ati mwami mana yanje uko niko bimeze ndavyemeye numfashe kugira ngo ndavyakire mu kwizera Yesu Kristo mu kwizera kuboneka muri Yesu Kristo sinshobora gushiramwe inkome mwemwe twigoro twinshi kurusuko nakoze sinshobora gukora ibiri tuvyo nakoze mbere naho no mara ubuzima bwanje bwose abizera benshi bagerageza kumara ubuzima bwabo bakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuba abantu banezerewe kuyerezo bageze kuyerezo bageze ku mfiro canke bagwaye barembye bageze ku mfiro biragaragara yuko bakoze akigora ubuzima bwabo bwose kandi ko batashoboye kwihurira by'ukuri n'Imana bakundwa sinibaza yuko jewe canke twebwe twigisha ijambo ry'Imana ko dushobora kwiyagiriza tukiyagiriza tukavuga ngo abantu ngo ntibakire ijambo ry'Imana iyo twe turavuga ubutumwa canke ngo ntibakire ibyasezeranywe mu ijambo ry'Imana yamara biciye mu ijambo ry'Imana niho dushobora gutuma Imana ironka kajyo ko gukora muri umwe wese muri twebwe muri kino gihe kubw'ivyo rero birakenewe ko wewe na jewe ndukwiye kwibagira ingorane dufise canke ngo tuziyobagize ahubwo tuzihoze ingorane dufise tuzihoze tuzireke burundu ibyo shobora kutubabaza ibyo tubuza muri kino gihe kwakira ibyo Imana yadusezeraniye iyo ijambo rije ritugana rero umwansi ntazokoresha ikintu kimwe ntazoca mu nzira imwe hazoca mu nzira ijana kugira ngo ashobore kuzana ibintu abishire mu nzira yacu adusamaze azana ibintu byinshi nk'ibintu ijana kugira ngo tubuze adusamaze ariko dukwiye kumenya iyi jambo ry'Imana ariko riravugwa yuko dukorana imbere y'inyonga z'Imana tumeze turabantu bamaze kuzuzwa n'Imana abantu bamaze kubabarigwa turabantu bamaze gutsindanishwa mu maraso mwagazi w'intama ndashobora kubabwira rero ikintu kimwe umugwanizi hari ibintu yononye kubijyanye n'amajambo y'Imana hari ibintu yononye kubijyanye n'amajambo y'Imana yatangwe kubikora kuva mu itongo rya Edeni kandi yamye abikora ciye mu bavugishwa b'ibinyoma n'abanyabwenge b'ivyanditswe gushika no mu gihe cacu ariko nta n'umwe muri mwebwe nta muntu n'umwe azobona ahantu na hamwe ahantu hari umurongo n'umwe uvuga yuko umugwanizi yegereye amaraso kuko aho niho Imana yashyizeho umurongo ntarengwa abantu bose bari munsi y'amaraso y'impongano abo ntawe ushobora kubakorako imbere y'Imana ntawe ushobora kubakorako ndabivuze mvuga kuri wa mugwanizi abo bantu bararinzwe n'Imana nta mwasa ashobora kubakorako murashobora kubaza mutiri kubera iki none duca mu bitero bitandukanye ni ukubera ko tutashoboye kumenya yuko turi muri Kristo kandi ko hamaze kuba ukwiyuzuza n'Imana kandi ko twaronse imbabazi zishitse ni kubera ko tutabimenye. Cyo kimwe kandi nkuko umwami yatanze ikiguzi kandi tukaba twaracunguwe, ni nako umugwanizi yatakaje uburenganzira yaradufise ko burundu, uburenganzira yaradufise ko nubwo yaramfise ko yarabutakaje. Birashoboka yuko akoresha imitwe yacu kugira ngo adushiremo ibintu bimwe bimwe kugira ngo ashobore kudutesha inzira, ashobore kutubuza amahoro, kugira ngo umugwanizi ashobore kudutera ingorane mu byumviro byacu. Ariko turatahura yuko Imana itahisemwe umutwe, ahubwo Imana yahisemwe umutima. Rero turizera n'imitima yacu yose kandi tukatura n'iminwa yacu yu tukatura n'akanwa kacu ibyo twizereje imitima yacu. Gutyo rero tuba turi abantu bagororotse imbere y'Imana, kuko uwizera n'umutima we wose, murazi jambo rivuga mu Baroma igice 10 ni jambo ryanditswe ritomoye. Reka tuvuge gatoyi kuvyo mwe data Branham yavuze ngo jambo ryavuzwe n'iryo mbuto y'inkomoko. Ndiko ndasoma aha niho nafatiye kugira ngo nshobore kubaha insobanuro cyangwa insiguro. Ijambo ryavuzwe n'iryo mbuto y'inkomoko. Imana yavuze iti buri kintu cyose cyame bivanye n'ubwoko bwacu, icyo ari cyo cyose kibwirizwa kumera, kibwirizwa kwama bivanye n'ubwoko bwacu. Lino jambo ry'Imana nirihoraho. Imana iyo itaneshwa idatsindwa ihoraho, nishobora kuvuga ikintu mu nyuma ngo igihindure, hanyuma ngo ikumbure ifate ingingo nziza, kuko burya ingingo y'Imana yose ni ingingo ishitse itunganye. Nishobora kubikora. Ijambo ryayo rimaze kuvugwa, imaze kuvuga ijambo ryayo rimwe, iryo jambo ntirishobora gukurwaho. Riba ari jambo rihoraho, ntirishobora gukurwaho kuko ari ry'Imana. Ijambo ryayo ntirishobora gupfa kuko n'Imana ntishobora gupfa. Ishobora gukurwaho kuko n'Imana ishobora gukurwaho. Nkuko tubisoma muri Yohani igice cya mbere, ngo bwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi Imana yari jambo kandi jambo yambaye umubiri. Rino jambo nyene ryavuzwe ku ntango, rifize intumbero ihoraho. Ryo nyene ubwaryo niryo ryamanutse ryambara umubiri maze ribana natwe. Ndashobora kubandanya nsoma hano. Rijya jambo nyene ryavuzwe n'abavugishwa n'Imana bose ku bijyanye na Kristo, ku biraba Kristo, kandi ryashikijwe muri we kuva kivuka gushika igihe yaduga mu ijuru n'ukugaruka kwiwe. Rijya jambo nyene ryavuzwe ku ishengero n'abavugishwa n'Imana bose n'umwami wacu n'intumwa zose. Rijya jambo nyene ribwizwa gushitswa kuko twebwe ishengero umugeni turi agace kumukwe, turi kintu kimwe kimwe n'igice cy'ikindi ni n'uwo mwe munyene rya jambo nyene. Ubu rero nimba byose byarashikijwe muri we kandi rikaba ryari jambo rihoraho, ijambo ata muntu yogira icyo arigaya cyangwa yogira icyo akura ko ritanyiganga, ni nako bimeze kuri twebwe ishengero ry'umwami. Rero kubera iki tudashobora gukora bino twasomye mu Baroma igice cya gatatu? nagace gahoraho ki kubera iki tudashobora gukora ibyo twasubiye mu Baroma gatatu nagace gahoraho kamahigwe yacu kagakiza kacu gahoraho amahigwe yacu natangurano natangurira ku munsi w'urupfu ariko ngo haranditswe ngo uza amazina y'Uhoraho azokizwa tubwirizwa kugira umutima uri muri bino bintu umutima wacu kwa muri bino bintu tukemerera Imana kugira ngo ishobore kutwereka muri no minsi yerezo ingene imigambi yayo no kugomba kwayo bidashobora guhinduka ntago ishobora kubinyiganza ijambo y'Imana nurubuto rw'inkomoko ni rwo rubuto rw'inkomoko kandi tubwirizwa kuvyemera tukakira no rubuto rw'inkomoko tukagwakira muri twebwe mbere nico cigwa tuzokwiga ko muri no minsi kandi runo rubuto ruvuye ku mana rw'inkomoko rwashizwe muri twebwe rubwirizwa gushitsa muri twebwe rukama nkuko urubuto rw'ubwoko bwago ruri nta kintu na kimwe kizoshobora kumera uretse cyatewe kandi ajende umuntu yamavuga icyanyuma akivuga mu ntango Eva ntiyatizwa kurindira bwari ububeshi bwari uruvange rwari urubuto ruvuye hanze ntacyo byari bimaze kuvuga ngo kubwifashanyo y'Imana ngo fashijwe n'Imana ngo naronse umwana w'umuhungu Maria yarakwiye kurindira wewe byari bikwiye kwarindira kuko niwe yavuze Maria yavuze ati je sinzi kitwa umugabo ni munkundire ndababwire guhera kuri umugoro bakandi nzokwama ndabivuga uko isengero rizomera ku iherezo uko isengero rya Yesu Kristo rizomera ku iherezo Ishengero rya Yesu Kristo kuherezo lizobarigera litagira karohe kandi limeze nk'inkumi itunganye nta ruvange ruzoba ruri muri ryo ariko mu mutima utagira karohe hazobibwamwo urubuto rutagira karohe ruvuye ku mana maze mwemuyera aduza kuri twebwe maze ubushobozi bw'isumba byose muzodutwikiriza igitutu maze muri twebwe hazo cavuka mwa bahungu n'abakobwa b'Imana bavuye mu rubuto rw'Imana mbega ibyo murashobora kubyizera nivyo Imana izokora nkuko yabisezeranye mu ijambo ryayo kandi turazi yuko mu bisanzwe aho niho ubukozi by'ukuri bwa mwene tabana namwe niho bwari buhagaze niko ari kugira ngo dubwire ibintu butwereke ibintu tubwirizwa guharira ko ibintu tudahuza n'abantu umugwanizi ibyo yabibonye aritwengera kuko ubwo n'ubusazi n'ubupfu abantu b'Imana bazomenya yuko Imana yavuze kandi ko yarungitse umusavyi wayo akaba n'umvugishwa nayo arongowe na mwemuyera kugira ngo ahamagare ishengero kugira ngo rishobore gusohoka hanyuma Imana icishira muri ryo ijambo rizima ryahishuwe hano haravugwa ngo ijambo ntirishobora gupfa esikuntari byiza kuko ni ijambo y'Imana ntirishobora gukugwaho umwami wacu nawe yaravuze ngo amajambo nababwiye ni mwemu kandi n'ubugingo esicoma Imana yo kwizigirwa ikadufata muri no minsi turimwo ikatwitaho ikadutahuza isaho zigeze turabye ku isaha y'isi kandi tugashobora gutahura tugashobora kumenya ubuntu n'amahigwe ari mu gushobora kuba munsi y'igitutu cy'isumba byose no gushobora kumva ijambo ryayo ryahishuwe ryavuzwe livuye ku ntebe yayo uno munsi twizere Nicyo kintu cya mbere tubaze twizere tumenye yuko twatsindanishirijwe muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ko bitagikenewe yuko habaho ibihari kuri ibyo bintu. Ariko ko byose Imana yamaze kubitunganya kandi haheze imyaka ishika 2000 ibitunganije. Kandi ko muri Kristo ari nawe yapfuye agasesa amaraso yiwe twatangiwe impongano. Hano haranditswe ngo twatangiwe impongano ikwiye, atari kintu turaba gusa, ariko icyo kintu nico byose bivako. Nibwo buryo niyo mpongano yatanzwe, amaraso y'umwagazi w'intama yaduhaye vyose. Hari ikintu yakoze kuri abo bose bizera Imana, baza ku Mana biciye muri we, bice muri we. Kandi nimba ivyo tubikoze nk'intambuko ya mbere y'ukwizera kuno mugoroba, umwe wese dukanguke, umwe wese ntaguma cecetse, ariko ntagire numwe aguma yugaye umunwa, ariko umwe wese avugane n'Imana uno munsi, maze avuge ati, mwami ukwizigirwa, niba ibyo bintu narabyibonera mu bwingo bwanje, nimba nabaye utizera canke ngakekeranya, nkaba naragusuzuguje, nkaba natumye usuzugurwa, nkaba nahagaze imbere yawe ndi mu kutizera, numbabarire kandi ungirire imbabazi. Bakundwa, nanje ubwanje ngira nce bugufi, umwe wese nace bugufi munsi k'ubushobozi kw'Imana, umwe wese nace bugufi munsi ya buri jambo, nta numwe ashobora guhagarara hejuru y'ijambo. Twese twari twugaraniwe mu kutizera kugira ngo Imana itugirire imbabazi twese, kugira ntihagire umuntu n'umwe yambaye mu birashobora kwirata. Reka nongere nsubiremo nsome duce dusenga. Abaroma 3:22 haravuga ngo nugoroka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko atatandukaniro. Guhabwa abizera bose. Nimba hari umuntu yumva ko atarimwo naduze ikiganza. Mana yanjye, nibaza ko atanumwe yumva ko atarimwo. Nibaza yuko mwese muza gutahura yuko umwami ari we ari kavugana natwe biciye mu ijambo ryiwe. Ntidushobora gukora intambuko za nyuma tutarakora intambuko za mbere neza, ngo tube twarashyizwe muri ino nzira y'Imana. Umurongo wa 42 ngo nugoroka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko atatandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. 45 uwo Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo. Niba twemeye bino bintu n'imitima yacu yose, niba twizera, niba dushimira umwami, tukavuga tuti Mana yo kwizigirwa ndi hano kandi twese hamwe tuje imbere inyonga zawe, uno munsi nshaka guhura nawe, nshaka kubikorera igolgota, hajya niho umwami ari. Nshaka kuvuga yuko Imana niho yahuriye natwe kandi niho natwe duhurira n'Imana. Nta handi hantu dushobora guhurira n'Imana atari muri Yesu Kristo umwami wacu. muri we niho twaronse ubucunguzi n'imbabazi ubuntu no gutsindanishirizwa. Yashizweho ku bwacu, yatanzwe ku bwacu nk'impongano ishitse biciye mu kwizera. Nashaka ko Imana ikorera muri twebwe muri no minsi mu buryo nk'uko byagenze mu ntango biciye muri mwe muwiwe, imitima yacu ishobore kuyikurikira, ishobore imitima yacu ishobore gukurikira, kandi imitima yacu ishobore gukorwa ko tushobore kuvuga tuti Mana yanjye, mbega twe Mana yanjye twe turi iki. Abantu ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'abantu bariko bakurikira inzira zabo, bari mu nteguro zabo bwite, mbega twebwe turi iki kugira ngo ushobore kuduhamagara, dushobore gukorwaho, dushobore gukorwa kuri wewe, maze ushobore kuduhishura ibintu byose mu rukundo rwawe, kandi ushobore kubitumenyesha. Ese choma umwami akatugirira imbabazi muri kino gikorane cya mbere, muri kino gikorane kandi agakora kuri buri mutima wose, kugira ngo dushobore kuba abantu bashima, dushobore kuvuga tuti mwami wo kwizigirwa, twe turabawe muri kino gihe no mu gihe gihoraho, nudukore icyo ushaka, nudukore ibyo ushaka. Ese cyome byabaye i Golgota bigakora ko kandi bigashikira buri mutima, umutima wawe n'umutima wanje. Imana ntiyoroheje ibintu, nibyo dushaka gushimangira hano. Imana yafashe inzira igoye kugira ngo ishobore gucungura abari mu isi. Mbega nivyo cyangwa sivyo? Mbega niki cyatumye Imana icisha muri iyo nzira igoye kugira ngo ishobore kuducungura? Kubera iki yaciye muri iyo nzira igoye? Kubera iki yakoresha inzira igoye? Ivyo yabikoze kubw'urukundo. Ivyo byakoze kubw'urukundo, murakoze. Ugo rukundo rw'Imana nyene rwamanutse ku isi ruvuye mu ijuru kagaragara mu cunguzi wacu, ni rujya rukundo nyene ruzogaragara mu bacunguwe bose, kandi rukatujana rukatuzamura biciye mu bushobozi bwa mwemu tukajya mu bwiza bw'Imana. Umwami aduheza gire twese, amen.